Ili Newsweek America. Radio Izwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi, muri kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza na makuru.
An economic miracle is taking place in the United States, and the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous.
Ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko ariko haraba ibitangaza mu vyerekeye ubutunzi muri Amerika, ko ikintu conyene gishobora kubihagarika ari ingwano zitagira insiguro politike canke amatohoza atagira mvura afise uruhande ahengamiye ko hari mu ijambo yashikirije abanyamerika ejo mu ijoro ku munsi wa kabiri kukugena igihugu cifashe. Turavuga no ku mubano abaserukiri Banki ya Afrika ijejwe iterambere bagiranye uno munsi wa gatatu n'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi mu biro by'inama nkenguzamateka igitega. Turavuga no ku rubanza mu Rwanda ihinguriro ry'itabi ijyanye kwigendera Sinapol Rwigara iregamwo ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha icamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Ku rubanza mu Rwanda rwatanguye kubonanishwa mu mizi urubanza abanyagihugu bo muri serire ya Nyarutarama mu bigwati bitatu bashaka kwimurwa mu matungo yabo badahawe ingurane bifuza. Ibihugu bicuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashimye ibyatangajwe byerekeye inama igira kabiri hagati ya Perezida Donald Trump n'umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un.
Papa Francisco yemeje ko abapadiri n'abepiskopi bamwe na bamwe bafata ababikira ku ngufu.
Raporo nshasha y'ishyirahamwe ONU yeretswe urwego rwa ONU rujejwe umutekano ku isi kuwa gatanu w'indwi iheze, ivuga ko Korea ya Ruguru iri ikora kugira ibigwanisho vyayo ntibisambugwe n'ibitero vya gisirikare bivuye hanze y'igihugu.
Umuryango Human Rights Watch urarega ubwicanyi ingabo za Burkina Faso ku nzira karengane. Mugumere ku maradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru.
Ito ni dori ya makuru yo hirya no hino. Tubafitiye ibihugu bicuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidashimye ibyatangajwe vyerekeye inama igira kabiri hagati ya Perezida Donald Trump n'umutegetsi mukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Biteganijwe ko iyo nama iba mu mpera z'uku kwezi mu gisagara cya Da Nang mu gihugu cya Vietnam. Yamara ibyo bihugu birindiriye kubona ibizova muri iyo nama. Iyo nama itegekanijwe kuba ni wa mugambi ukomeye wa politiki yo hanze ya Amerika washimikiwe ko mu ijambo Perezida Trump yashikirije abanyamerika ejo ku munsi wa kabiri mu ijoro. Yatangaje ko imigenderanire itera imera neza hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru yatanguye igihe haba inama hagati y'abakuru b'ivyo bihugu bibiri mu gihugu cya Singapore mu mwaka uheze. Yatangaje ko iyo umudemokrate Hillary Clinton bahiganwa agatsinda amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2016 ari bishoboka ko Amerika yoba iri mu ntambara na Korea ya Ruguru. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Korea yepfo yatangaje ko bizeye ko Donald Trump na Kim Jong-un bazoshika ku ntambwe ziboneka mu gihugu cha Vietnam.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco bwa mbere na mbere yemeje ku mugaragaro ko hari abapadiri n'abepiskopi bamwe na bamwe bafata ababikira ku ngufu. Yabitangarije abanyamakuru mu ndege kubutse mu ruzinduko rwa mbere mu mateka muri Emirazi yunze z'Abarabu. Yavuze ko ikibazo kigikomeye kandi kitararangira nubwo Kiliziya Gatolika bwose igerageza kugikemura. Papa Francisco yasubizaga ikibazo nyuma y'inkuru yagiye ahagaragara muri iki cyumweru mu kinyamakuru cya Vatikani Woman Church World kibanda ku bibazo by'abagore muri Kiliziya Gatolika. Cyanditse ko bamwe mu babikira bafatwa ku ngufu basaminda bagahatirwa kuzikuramo. Naho mu kwezi kwa 11 gushize ishyirahamwe mpuzamahanga ry'ababikira ba Kiliziya Gatolika ryamaganye icyo ryita umuco w'ibanga no guhishira wababujije gushyira ku karubanda ibibazo byo gufatwa ku ngufu kwabo. Mu kiganiro cye n'abanyamakuru Papa Francisco yanavuze ko ikibazo kiremereye kugeraho ababikira bamwe bagizwe abacakara b'igitsina na bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika. Yasobanuye ko bamwe na bamwe mu bakekwaho ibyo byaha bahagaritswe ku mirimo yabo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC raponshasha yishyira hamwe mpuzamakungu ONU yeretswe urwego rwa ONU rujeje umutekano ku isi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ivuga ko Korea ya ruguru iri gukora kugira ibigwanisho byayo ntibisambugwe n'ibitero bya gisirikare bivuye hanze y'igihugu. Iyo raporo ivuga ko ifise ibimenyetso ko Korea ya ruguru ikoresha ibibanza by'igisivile harimo ibibuga by'indege, ibibanza bikoregwamo misile balistique canke bigeragerezwamo ibigwanisho. Ivyo mu ntumbero yo gutuma ibigwanisho byayo bitazimanganywa n'ibitero bya gisirikare bivuye hanze y'igihugu. Iyo raporo igiye habona mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahayagije intambwe zikomeye zashyizwe ko mu ndwi iheze n'igihugu cya Korea ya ruguru. Perezida Trump yarashyizeho itariki y'inama igira kabiri hagati yiwe n'umutegetsi mukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong-un mu ijambo yashikirije Abanyamerika mu ijoro ryejo kuwa kabiri ku kugena igihugu cifashe. Perezida Trump yavuze ko babandanya kurondera amahoro mu kigobe cya Korea biciye mu biganiro. Trump yaremeye ko hakiri ibitari bike bigikenewe gukogwa. Yatangaje ko inama ikurikirana Kim Jong-un izoba ku itariki 27 n'itariki 28 z'uku kwezi kwa kabiri mu gihugu cya Vietnam. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo vyakiye neza iyo nkuru.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru tuyakomereze muri Burkina Faso aho igisirikare gitangaza ko kishe abo cyita abaterabwoba bagera ku 150 ejo bundi kuwa mbere w'iki cyumweru mu majyaruguru y'igihugu hafi y'umupaka na Mali. Cyakoresheje indege z'intambara n'abasirikare barwanira ku butaka nk'uko umuvugizi w'ingabo z'igihugu za Burkina Faso La Moussa Fofana abivuga mu itangazo yashyize ahagaragara. Mu kwezi kwa 12 gushize imitwe ishamikiye kuri Al-Qaeda yakajije imirwano mu majyaruguru ya Burkina Faso amoko amwe namwe nayo yaho ngaho yasubiranyemo. Izo ntambara zose zahitanye abaturage benshi zituma abandi bava mu byabo byatumye leta ya Burkina Faso ishyiraho amategeko y'intambara agomba kumara amezi 6 muri ibyo birere rero byo mu majyaruguru y'igihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ariko watangaje ko urabitangaje uyu munsi ko bamwe mu bo leta ya Burkina Faso yita abaterabwoba bishwe batarwana. Nk'uko bivuga abasirikare ba leta ya Burkina Faso benshi baguye mu mirwano muri aya mezi 6 ashize, none igisirikare cyatangije urugamba rwo kwihorera ku baturage b'inzirakarengane. Human Rights Watch yabaruye ibitero 30 by'imitwe y'intagondwa mu majyaruguru ya Burkina Faso muri ibi byumweru bishize, ivuga ko izatangaza mu minsi iri imbere icyegeranyo gisesuye kirambura neza amabi yakozwe n'impande zombi ku baturage.
Naho muri Macedonia icyo gihugu cyateye igikumu ku rwandiko rukomeye mu mugambi wacu wo kwinjira mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN. Mugambi wo kwinjira muri iryo shyirahamwe ushobora kuzoherahezwa mu mwaka uza. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Macedonia bari mu birori byo gutera igikumu kuri urwo rwandiko rukomeye no musiko wa gatatu ku mugwa mukuru w'Ububiligi Brussels. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN yatangaje ko kwemerera Macedonia mu ishyirahamwe OTAN nk'igihugu kinywanye kigira ica 30 bizotuma haba umutekano kurushiriza mu karere ico gihugu kirimo. Yabwiye abamenyeshamakuru ko gutera igikumu ku rwandiko rukuru mu ntumbero yo kwemerera Macedonia mu ishyirahamwe OTAN byerekana ko ivyo biganiro n'ubuyobozi bwiza ivyo bishobora gushikako. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu Burundi. Aho no musiko wa gatatu mugwi w'abayobozi bakuru batanu b'Banki ya Afrika ijejwe iterambere bagiranye umubonano n'umukuru w'inama nkenguzamateka mu biro by'inama nkenguzamateka igitega. Bavuganye ibijanye n'intererano iyo banki igiye guha Burundi mu bijanye no gucukura ubutare n'ibijanye no gutunganya ibisagara cyane cyane igisagara cya Gitega. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Nsabimana.
Inama yose inama nkenguzamateka ku nshuro ya mbere yakoraniye mu gisagara cha Gitega. Ni kimenyetso ntabesha ku inama nkenguzamateka y'u Bujumbura ikimukira gukora mu gisagara cha Gitega giherutse ku umugwa mukuru wa politiki. Iyo nama yemeje abapolisi babiri bakuru bakuru, yemeje atanumwe avuyemo CPP Melchiade Ruceke ku mugenduzi mukuru w'igipolisi. CPP Manirambo na Christophe nawe yabayicegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi. Imbere yuko iyo nama iba, Reveriano ndi kuri yo arongo inama nkenguzamateka banje gutanga umubonano ku bayobozi bakuru batanu b'ibanki ya Afrika ije iterambere BAD. Inyuma y'uwo mubonano, Gabi Bugaga umuvugizi w'inama nkenguzamateka yavuze bikuru bikuru bayaze n'izo ntumwa za BAD.
Kwa umukuru w'inama nkenguzamateka yaje kwakira abagize urwego nshingwa ntwaro rw'ibanki ya Afrika ije iterambere bashika nka 15 bari ngaha, ni kuvuga ko kigira cha kane cyabo bose bari baje muri rusangi kuza kuraba ahanini imigambi baranguye bongere ahanini barabe izindi ntumbero bufata kugira ngo bashobe gufasha igihugu gutera imbere, bumvirize neza ingene boshobora gutunganya kandi imigambi yavuba. Muzi ko dufasha mu byerekeye amabarabara atandukanye iterambere, twaba banafasha mu bisata cy'abikorera utwabo n'ibindi. Muradze kubafasha mu bitari bwe kuva mu mwaka w'1968 hakaba hari amafaranga agera ku muredi w'amadolari umaze gutangwa mu byerekeye iterambere ry'igihugu. Ahanini hakaba hagarutse ibijyanye no gutunganya ibisagara, aha murabona ko turi mu ntara ya Gitega ahari umugwa mukuru wa politike. Hanyuma inama y'amategeko ikaba yafashe ya mbere kugira ngo ize hano, hakenewe rero gutunganywa rero ibisagara na cancene mabarora ca hagati n'azunguruka kino gisagara. Muri rusange rero bashimye aho leta y'u Burundi igeze. Muri rusange rero kwari gushima aho leta y'u Burundi igeze kurangura imigambi, barashima interano batanze kugira ngo bashobore kubikora, na cyane cyane ko hariho wa mugambi w'iterambere ibyo bise plan national development, ubona ukaba usanzwe urimwo ibintu byose bizofasha igihugu gutera imbere. Aho naho bakaba bemeye yuko bazoshobora kuwufasha bakabunganira mu bisata bitandukanye biri muri uwo mugambi.
Rene Obam Long yararongoye izo ntumwa za BAD, yabwiye abamenyeshamakuru ko bajera abategetsi bose bari mu nama nshingwa ntwaro iyo banki, yamenyesha ko bagize urugendo rw'akazi kuraba ibikorwa byakozwe n'amahera ya BAD no kuraba ibindi bikorwa iyo banki ishobora gufasha u Burundi ku bijyanye no gucukura ubutare mu Burundi. Rene Obam Long yavuze intererano BAD izoyigihugu cy'u Burundi.
Kuri
twerekeye twebwe turafise inzego zishobora gufasha bamwe, kuko turafise inzego za Afurika zishobora gufasha mu butungane zigafasha u Burundi mu ntego no gutunganya amasezerano. Hariho kandi ikigo kijejwe gukurikirana ibijyanye n'ubutunzi kama naco nyene gishobora gufasha mu gutunganya ubutare neza, gutyo bigatuma ubwo butare bugico bufashije igihugu. Naho ku bijyanye no gutunganya igisagara cya Gitega n'ibindi bikorwa by'iterambere, urongoye intumwa za BAD ntiyashimye gutomora uko ubujyo buzotangwa bungana, ariko yabivugiye muri rusange.
Notapuye multiforme
ifashanyo yacu iratandukanye, ntidukorera mu gisata kimwe gusa. Turiko turakora ibijyanye n'inyubako, tuvuge nko mu masoko ntangamuvu cyangwa mu bijyanye n'inyubako z'amabarabara, hama hariyo imigambi yerekeza ishusha niyo kugira ngo igire akamaro mu kibano. Sinobabwira rero ngo tuzokora ibicanke biriya, ni ukuvuga turafite amasezerano yo gufashanya ariko arategurwa. Muri iyo nteguro yo gufashanya tuzokwisunga ibyifuzo by'abanyagihugu b'Abarundi. Uretse inama nkenguzamateka yamaze kwimura imirimo yabo mu gisagara cya Gitega, hari n'ubushikiranganji butanu bwamaze kwikazanura ariko butaratangura imirimo nyezina. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda, aho urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwasubitse urubanza uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruregamo ikigo cy'imisoro n'amahoro cy'igihugu guteza cyamunara imitungo yarwo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Avoka w'abatsindiye cyamunara yatambamiye iburanisha avuga ko uruganda rudafite ububasha bwo gutanga ikirego. Ni inkuru ya Eric Bagira Ubusa.
Impaka ndende zihari iburanisha ry'urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana guteza mu cyamunara Fond de Commerce y'Uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko zose zashingiye ku izina ry'uruganda Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine. Umucamanza gisaba Maitre Janvier Rwagatare gusobanura ikirego cy'uruganda. Maitre Jean Pierre Munyangabe wunganira MM&RGD Company yatsindiye cyamunara yahise azamura inzitizi. yavuze ko mu bigize cyamunara ya Fond de Commerce n'izina rya societe y'ubucuruzi rigenderamo yisunze ingingo z'amategeko. Maître Munyangabe yavuze ko izina PTC ritakiriho, bityo ko nta bubasha uruganda rufite bwo gutanga ikirego. N'inzitizi yateye Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi guturika araseka mu rukiko, kuko ngo umucamanza yari yatanze umurongo ko nta yindi nzitizi zakirwa. Yavuze ko ikiregerwa ari cyamunara yabaye binyuranije n'amategeko kandi ko ibyagurishijwe ari iby'uruganda PTC. Akavuga ko bitumvikana ukuntu nta burenganzira bagira bwo kuregera ibyabaye. Ati none se baguze ibintu byande? Nabo yisunze inyungu z'amategeko. Maître Rwagatare yasobanuye ko mu buryo bwemewe n'amategeko PTC itaraseswa. Yavuze ko binabayeho byaca mu nama rusange y'abanyamigabane cyangwa mu rukiko. Yasabye ko inzitizi yasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi, kuko batanze ikirego cyihutirwa mu gihe urubanza rumaze amezi atatu. Avuga ko PTC kiriho ari nayo mpamvu yatanze ikirego. Urukiko rwabajije abunganira baregwa niba izina PTC rikiriho. Maître Fatuma Mukakibibi wunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Vedaste Habimana yavuze ko inzitizi yatanzwe ari ndemyagihugu. Yavuze ko izina ry'uruganda PTC ritakiriho, bityo ko gutanga ikirego mu izina ryago bihabanye n'amategeko. Yavuze ko abaguze PTC bamaze kuyandikisha nk'umutungo wabo bwite, kandi ko udashobora kongera kwitirirwa abandi bantu. Asaba urukiko kwiherera rugasuzuma inzitizi ukwayo. Umucamanza abajije abunganira abaregwa uw'izina PTC ryanditseho kugeza amagingo. Maître Jean Clément Gatera wunganira ikigo cy'imisoro n'amahoro yavuze ko hakurikijwe amategeko agenga imisoro, ikigo RDB cyandika amasosiyete y'ubucuruzi cyarangije gusesa uruganda rw'itabi PTC. Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi PTC ati bivugirwa hano bitangirwa ibimenyetso. Yazamuye hejuru itangazo rya cyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda ryanditswe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana, avuga ko ibya PTC birangiye, maze ashimangira ko PTC kiriho kandi ntaho izajya. Maître Gatare kuri Rwanda Revenue Authority ati inzitizi ifite ishingiro, sintekereza ko impinduka zabayeho kubera cyamunara zitageze muri RDB. Ni kubyitekerereza cyangwa ufite ibimenyetso? Ni kibazo umucamanza mubajije. Yasubije ko RDB zi ku izina ry'uruganda PTC ritakiriho, kandi ko nta zindi manza zo kwisesa zabaho. Maître Baje n'ibyiringiro nawe ku ruhande rwa Maître Habimana yavuze ko ikirango cy'izina ry'uruganda PTC cyavuyeho kijya kuri MM&RGD company yatsindiye Fond de Commerce. Urukiko rwabajije abaregwa niba abanyamigabane b'uruganda PTC badashobora kongera gukoresha izina ry'uruganda PTC mu bindi bikorwa by'ubucuruzi. Maître Rwagatare wunganira uruganda yasabye ko batanga inyandiko mvugo ya cyamunara. Avuga ko abaregwa biregura bashingira ku misoro mu gihe wasanga ari akantu yita gato cyane, bakirengagiza ko uruganda rufite abanyamigabane, abakozi n'ibindi. Hari ibibazo uyu munyamategeko wunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabajije abo bahanganye, ariko ntibabisubije. Ati niba bemeza ko izina ry'uruganda PTC ritakiriho umusoro bishyuza wararangiye, ntibazongera kwishyuza uwo musoro? Nibajya kuwishyuza se bazawishyuza nde? Hakunze kumvikana amajwi yo hasi yuje amarangamutima ku bari mu rukiko barimo abahoze bakora mu ruganda, maze umucamanza akabacecekesha. Maître Munyangabe wunganira batsindiye cyamunara yavuze ko izina PTC nubwo ritarandikwa ijana ku ijana kubo yunganira ariko ritakiri iry'uruganda. Maître Rwagatare yavuze ko mu cyamunara amategeko atomora ko wagurishije n'uwagurishirijwe umwe muri bashobora kunenga imigendekere yayo. Ati turi imbere y'urukiko abantu bose bareshya kubera ko babikoze, kandi tubinenga baravuga ko wagurishirijwe takiriho. Urukiko rwabajije igihe sosiyete y'ubucuruzi itakaza ububasha bwo kwitwa ityo. Maître Gatera yasubije ko PTC itigeze ihomba ku buryo iseswa, ko ba nyiri sosiyete bashobora kuyisesereza, kandi ko bitewe n'imyitwarire yayo ishobora gutezwa mu cyamunara kubera imyenda y'abitarishyuye ahongo cyamunara ishobora gutwara ibyo aribyo byose, bimwe mu byabaye kuri PTC. Nyuma y'izo mpaka ndende umucamanza yazihagaritse, maze avuga ko mu bushishozi bw'atazi isuzumira hamwe n'urubanza mu mizi atanga indi tariki. Umucamanza agisohoka bamwe mu bari mu rukiko mu biganiro byabo bati nubwo tutumva ingingo z'amategeko ari kuri natwe twaruca, abandi bagafata ibyavuzwe n'abunganira baregwa nk'ibidafite ishingiro. Ikigo Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko mwuga Habimana mu ntangiriro z'ukwa 2018 nibwo bateje mu cyamunara Fond de Commerce y'uruganda rwa Rwigara yatwaye icyari kiruherereyeho cyose kugeza no ku izina ryarwo. Uruganda ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko, bagasaba kubitesha agaciro. Ishingiro rya byose ariko n'akayabo gakabakaba miliyari 6 z'amafaranga Rwanda Revenue Authority yishyuza uruganda nk'imisoro. Company MM&RGD yatsindiye cyamunara bivugwa ko ifitwe n'uwitwaye Jide Gatera yihuriraho n'abandi bantu. Urubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo Rwanda Revenue Authority rega amabara abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda kugira imicungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro. Muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse ko Uwamahoro Anne Rwigara mukobwa wa Rwigara Rwigara umuyobozi w'uruganda PTC cyarimwe n'umunyamigabane na neza Yvonne wari umucungamutungo w'uruganda cyarimwe n'umunyamigabane baryozwe iyo misoro ni nyuma yo kubahamya uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutabasha kwishyura imisoro. Ikigo Rwanda Revenue Authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye kititaye ku manza zirimo nkiko. Ni umusoro umuryango kwa Rwigara uvuga ko ari umurengera kandi bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki. Ibyo kwa umunyamari ukomeye ya Sinaporo Rwigara na leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiro z'ukwezi kwa kabiri 2015 akimara gupfa. Kubivugwa n'ubutegetsi yazize urwo impanuka kubivugwa n'umuryango w'ubutegetsi nibwo bwamuhitanye. Umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 11 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Zvide Amerika i Washington DC. Ngaha muri Amerika mwijoro ryejo ku munsi wa kabiri President Donald Trump yarashikirije ijambo abanyamerika ku kugene igihugu cifashe. Mugenzi wacu Frederic Nkurikije yavuganye mu kanya na Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya leta ya Chicago atangura avuga ku bintu bikuru bikuru President Trump yashimikiye ko mu ijambo ryiwe ryejo kwa kabiri.
Ijambo jewe abaho abantu bahora bavuga bati Trump hari gihe avuga ibintu hanyuma ugasanga ntabivuze neza. Jewe je nari nakurikiranye mwe numva ijambo noneho ntiwamwandikiye ijambo yari gize neza ryari ritomoye ryari ry'ubumwe ryari ryo igihugu giteye imbere. Ariko nk'uko bya Trump byamba bigenda umuntu yagiye yumva hindura atangura gushiramo ibintu bitajanye n'ibyo by'ubumwe.
Ivyo navyo ari bihe?
Ivyo cyane cyane nuko yari karavuga ati jewe naho agomba kuba umwe mugabo bagumye bariko baranyagiriza ibyo nagize mu ikintu ariko nditoza ngo ati nta mwe ushobora kubaho. Hanyuma hariho n'abandi yifatiye mu gatwe, ba guverineri yifatiye mu gatwe, ibyo nta warazi ko ari karabivanganya n'ibyo ari karavuga ariko byarabaye.
Wihweje ukuntu abashinga amateka bahuriki mugambwe wa demokrate na bahuriki mugambwe wa republika bigenza cyane cyane muri kijya cumba barimo murashaka kuvuga ko iyo nama ashinga amateka ni nama nkingu z'amateka bitumvikana ku bibazo bitari bike.
Uko nabivuze kare agitangura wamenga bari ko barumvikana kandi noneho hariho nk'ibibazo bimwe wasanzwe yatwasanze abarepublike n'abademokrate bose bashimye cyane cyane icyo bavuga ati noneho abafasoni bo babaye benshi mu bintu by'akazi mugabo icyo atari yabonye n'uko ibyo yavutse abo babaye benshi niba abafasoni bari baje cyane cyane b'abademokrate bakaza bambaye za mpuzu zera zigomba bagomba kuvuga bati noneho rero ubu twabaye benshi twatuwe benshi ubu ibyo uzovuga turashobora kubihinyuza kuko twarabaye benshi. Ibyo rero byarabaye neza mugabo ahandi rero urabye byinshi abarepubulika ibyo bavuga byose babikunda batabikunda hari bimwe batakunze mugabo byose barava hasi bakamukomera amashi abademokrate nk'uko byari bisanzwe bariyicarira.
Hari ijambo ryashikirijwe n'uwaserukiye abademokrate uyu nawe akaba ari Stacey Abraham yahoze ari umushinga amateka mu ntara ya Georgia akaba kandi muri jobundi yari yitoje kandi mu kibanza cha buramatari muri iyo ntara nyine akaba yigenje neza ikaba yahatswe no gutsinda amatora aho twakwibusa kandi ko ariwe mwirabure kazi wa mbere ashikirije ijambo ryo kwishura ijambo ry'umukuru w'igihugu ashikiriza uko umwaka uheze ijambo ashikiriza abanyamerika na Kongere ya Amerika ijambo ryiwe ryo mwarya kirigute.
Umupfasoni Stacey Adams ijambo yatanze nyene ntawubanza umuntu awubanza kubivuga yuko Stacey Adams ni umudemokrate. Stacey Adams yabaye umwirabure wa mbere noneho agomba kwitoza ngo abe umutwazi w'intara. Ijambo yatanze mu gihe birashe yivuga neza icyo igihugu kiriko kiraja kivuga neza yuko mu gutwara igihugu cy'abanyamerika ibyo bintu by'amakosa kubahiriza kiro cha perezida w'igihugu ko giteza kubaho yaratanze ijambo tomoye
mumba jambo make cyane rwose yaravuze kandi no kuvyerekeye imigendanire ya Amerika n'ibindi bihugu eka yaravuze ku gihugu cha Iran Korea yo mumanuko eka aravuga no ku murwi ukora ibitero bikabije by'intagondwa ICS mu bihugu by'abarabu ijambo yashikirije mwari ibonye gute
yaravuze ijambo avuga yuko igihugu cha Korea n'abanyamerika basigaye bumvikana aravuga iby'abashinwa aravuga iby'abarusiya oya byose yari yabivuze neza ikiretse yuko abagomba kubiraba bazovuga bati mbe none kwa abanyamerika bariko barava aho bahora baza gukingira none bakaba bagarutse hazosha hamera kumwe kuri muri Afghanistan byagenda ibyo rero ndo bazoguma bamubaza bati ego ibyo uvuga turabibona mugabo ireka makungu yuko bumvikana bya kweri kweri asibyo kuvuga gusa amajambo.
Professor Atanas Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhanye.
Ni wowe ukoze cyane.
Tukivuga kuri iyi nkuru umugenzi wacu Diane Ninina hazwe yavuganye mu kanya na Emmanuel Nkurunziza umuhinga mu kwihweza n'ubushakashatsi ku byerekeye amajambo agira ubushakashatsi kuri kaminuza ya York University mu gisagara cya Toronto muri Canada amubwira insiguro aha bikuru ibintu bikuru bikuru mu byo Trump yagarutse ko mu ijambo ryiwe ryejo ku munsi wa kabiri
yari yiteguye kumenyetso yakoresha mu gushigikira politike yiwe dufate nko kubwa mbere nk'ubijanye n'amagara y'abantu yari yifashishije nk'ikimenyetso akarorera kujya mwana yagwaye hanyuma gakira kanseri hanyuma agaterereza gushika ku 40,000 uca wumva yuko yagize ati ntimwonanirwa n'umwana ku magara y'abantu kandi cyane gufata neza ababyeyi kujya kuntu yagarutse kwa bamutegura itegeko riha ikonje ababyeyi bibarutse ni ikintu gikomeye kitogenda umuntu atabonye kuko ubundi ntibyari bisanzwe amavuze ati birakenewe yuko kuvu tegura mu mategeko yacu ko umubyeyi yibarutse aronka umwanya wo kumarana n'umwana wiwe naho bumva ndeko mvuga ibyo yifashemo neza gusumba ntiyabuze gukorwa ko n'ibisanzwe biri kubera muri politike yiwe nk'uko ababikurikirana babibona nk'akajya kantu yanyujijemo ati turasabye rero yuko bohagarika amatohoza y'urutavana ko kandi nawazi yuko nk'umuntu arongoye igihugu urumva yari kwaburira ubugohe inama ashinga amateka kuko urabona ko bagize iminsi batohoza irya nino kugene yatowe yarerekanye yuko nubwo atekanye atora kumuvumba agatima kare kumwonga urumva yarasabye ko bohagarika amatohoza yavuze kugira ngo bari gusama kucerekeye umutekano wa Leta Zunze Ubumwe twe ku bwacu ufata ko urabye uburorero yakoreye atanze twovuga ko yarashikuje tawuvuga ko yashuhije akaga ndabafata nk'akarero bavuga nk'abijya bijanye na rujya ruhome rukingira ngo abinjira ngo bave muri Mexico ko yongereza inguvu n'ubwenge bwo gukora ugo ruhome yuko nabo bene ku kurucirya nino bambe kuruzunguruka ariko bongereza ubwenge bigasha byongereza ya criminalite byabyaha
tukiri kuri ico nyene cyo ruhome ni jambo rivuzwe mu gihe hasigaye munsi ndwi zibiri gusa kugira ngo nimba bataza baragira aho bahurije kukumvikana ku mafaranga yoshigwa muri uyo mugambi wo kubaka ruhome mu rugabura America na Mexico president Donald Trump yavuze yuko leta ishora gusubira kugaga kubganyu mwibaza yuko ari nkamwe iryo sango ryogera batarumvikana azokugara leta kandi canke muravye mu vyavutse
ico kibazo naho tutacibajije gucyo utwe twibajije tuti mbere nibatumvikana bizogira ingaruka nke muri leta ya muri politika ya Leta Zunze Ubumwe mu burongo ya Leta Zunze Ubumwe na hafisi nguvu ico gihugu giteguwe ku buryo ishinga amateka n'inkengo z'amateka bikomeye adadaje na hafise uburenganzira bukomeye byo mugora yego niko barashobora kuzo koreti zo kugarasha igahagarara ariko impera n'imperuka uwo bigaruka ko tubona bizoca bigora umukuru w'igihugu hari azotwara nabi imyaka sigaje hanyuma twibaza yuko bitosubira kumuha amahigo yo gusubira kwitoza mu 2020
ni jambo kandi rije mu gihe abatari bake mu Amerika n'abakurikiranira hagufi ubuzima bwa Amerika bari biteze ko Amerika mvuge riza guhumuriza inyuma y'ibitari bike Amerika yaciyemo haba ibitero haba ivyo vyo kugara leta ku bwanyu Trump ahejeje kuvuga mwibaza ko yashoboye gutekanya imitima yabo bari bumvume nga ntibatekanye barahumuye
bona ko yaragize ati raba ariko arahera imyaka 20 tukishije abasoda ba Afghanistan Iraq na hehe ati n'abandi 20,000 bakomeretse bimwe bikomeye gakerekana ati mugabo rero je kuva ntowe urabona muri Afghanistan narasabye ko abumvirizwa ati bitanga amahoro ati bumva bisigura yuko nk'abari bahuha bati twebwe ingabo zacu no kuvuga abana bacu bagiye kugwa bagiye kumugarira hanze icyo kirashobora guhumuriza bamwe cyo kimwe na kujya yavuze ati iyo ntatogwa ati je no kwemeza yuko ubu tuba turi mu ntabwo rikomeye na Iran mu ntabyemezo biboneka ariko ico niko ndakivuga nerekeza yuko kiza gitekaniza bari hagati ariko ngira ngo hamari na ntaryo itandukanirizo by'abanyagi uhugu nubwo ari abenshi muri tanzu muri nshabwenge hari haba abarongo bwo bakurikira bivugwa trend mwanya udona benshi ariko ba analyste politique bo nabandi batahura ubuzima bw'igihugu novuga yuko ntibiranoga aracari ibigoye niko novuga yoba yahumurije abari basanzwe guhumuriza kwa makinga wo mungu aracari hari bize takoze
turashimira rero nshuti mwaduteza amatwi ibiganiro twa bafitiye igarukiye ngaha mukurikirane ibiganiro byacu bikurikira.